nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa kabiri nigerekezo rya kane ruheshi n'umwaka wa 2024 sangwa ikaze bakunzi ba radio inzamba gateka kawe muri ano makuru twabateguriye nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Kuri uno wa kabiri niho hatanguzwa mu gihugu cyose ikibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kubandanya amashure mu gice cya kabiri cy'amashure yisumbuye inyuma y'amashure shingiro. Mu ntara ya Cankuzo hakaba hagaragaye abanyeshuri baje gukora icyo kibazo kandi basanzwe bari barirukanywe mu mashure yo mu gisagara cya Bujumbura. Muri ico gisata nyene ababyeyi babana n'abanyeshuri biga mu mashure amwe amwe yo muri komine Makamba na Mabanda bariyamiriza ingendo yo kubuza abana babo gukurikira ivyigwa bakarungikwa gutegura inyigisho zo gutambuka arizo bita defile canke parade militaire zitegurwa n'umugambwe CNDD-FDD kabiri mu ndwi murabikurikira muri ano makuru. Ishyirahamwe ryishinzwe kurwanya ibiturire n'isesengura ry'amatungo ya leta risaba leta gusubiramo ibijanye n'uburusho bw'amakori buhabwa abategetsi n'abazana imitahe mu gihugu kuko bisubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu. Iryo shyirahamwe rikabazwa n'ingene inzego nk'inama nshingamateka zijejwe gukurikirana ibikorwa bya leta zirabira hirya. Amakuru twabateguriye saya gusa mukanya nido nido muraguma hafi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa ndabaha nikaze muri ano makuru tugira duhere mu gisata cindero. Kuri uno wa kabiri hatangujwe ikibazo giheraheza inyigisho zo mashure shingiro mu gihugu cose. Icyo kibazo kihageze mu minsi itatu cyari citezwe gukorwa n'abanyeshuri bahereje umwaka w'icyenda barenga ibihumbi 81 hanyuma ikibazo kikaba cyari gitegekanijwe gukorwa mu bibanza 77. Umushikiranganji François Habyarimana arongoye ubushikiranganji bw'indero ari nawe yatanguje icese icyo kibazo mu ntara ya Cankuzo. Abaho muri Sutangi cyatanguye neza uretse ko hari abanyeshuri baje gukora icyo kibazo aho mucankuzo kandi basanzwe barirukanywe mu mashuri yo mu gisagara cya Bujumbura. Umushikiranganji François Habyarimana akaba yemeje ko amanota bazoronka azoba ari mfagusa tumutege yompi.
Turahejeje gutanguza kibazo cy'abana bo mu w'icyenda kibaha uburenganzira kuja muri ca gice cy'inyuma y'ishuri shingiye twagitangurije mu ntara ya Cankuzo ariko turiko turabandanya duca mu yandi mashuri. Abanyeshuri bari bategekanijwe bangana n'ibihumbi 81 429 bari gukorera ikibazo mu bibanza 97 bacungerewe n'abigisha bangana ibihumbi 3,306. Murumva yuko urwaruka ruriko rurakora iki kibazo atari rupi. Muri make iki kibazo kiriko kiragenda neza cyane ariko harabaye utugorane novuga dutoyi na kagorane ko mu gisagara cya Bujumbura aho harabanyeshure mu minsi heze twirukanye bari novuga abungurujwe bidaciye mu mategeko bakoresheje impapuro za magendo hanyuma abagendozi b'indero barababona hanyuma turaheza turabirukana. Abo rero muri bo ngo hariho abaje gukora iki kibazo kandi basanzwe barirukanywe. Tugashaka kumenyesha yuko amanota bazoronka azo impagusa kuko dusanzwe twaramaze kubirukana. Rero cyo twovuga ni gutera intege aba bana bariko barakora iki kibazo tubabwira yuko iki kibazo atagipaniye na bijya bindi bibazo bahora bakora bahawe n'abigisha babo. Tubatera integero yuko bogikora umuti muri munda.
muri cyo gisata nyene y'abavyeyi babana abanyeshuri biga mu mashuri amwamwe yo mu makomine ya Mabanda na Makamba bariyamiriza ingene babuzwa gutegura ibyigwa barungitswe gutegura inyigisho zo gutambuka arizo bita defile chanque parade militaire zitegurwa n'umugambwe CNDD-FDD ivyo rero ngo babitegura iminsi yose kwa kabiri inyuma y'umutaga no ku munsi wa gatandatu reki inkuru tuyibaze Olivia Gakim
nkuko bivugwa n'abo bavyeyi bo muri komine ya Makamba na Mabanda iyo myimenyerezo ikogwa haraheze imyaka irenga itatu bikaba byatangujwe na Reveriano Ndikuriyo kuva hawe kurongora umugambwe CNDD-FDD ariko ho byarabugaruka bw'imonera kure gonyene havugwa ko ruzoronderegwa akazi mu bihugu by'Abarabu mu nyuma haciye hatandukirwa amashuri yo ku migwa mikuru y'amakomini y'Amakamba na Mabanda nkuko byemezwa n'ababyeyi bayarereye ko abana babo ngo bategekwa n'abayobozi b'amashuri kwitabira ibyo bikorwa iminsi yose ya kabiri mu ndwi guhera isaha 9 gushika isaha 12 mu gihe ata minsi mikuru yimirije iyo himirije iminsi mikuru naho hakongerwa ku munsi wa gatandatu wose abo baregwa ngo baraheza bakajanwa gukoreshwa mu minsi mikuru ya CNDD-FDD canke iraba Reveriano Ndikuriyo eka niyo intara ya Makamba igendewe n'umutegetsi akomeye nk'umukuru w'igihugu ababyeyi rero bavuga ko ibyo bikorwa hataragi neza y'abana babo kuko barungitswe kwiga atari kuja gutegura iminsi mikuru haba ku mugambwe cyangwa abategetsi batandukanye ikibabaza gusumba kugabo babyeyi nuko ngo no mu bihe bikomeye byo mu bibazo nk'ibi biheze umwaka aho barekwa baguma bakoreshwa iyo myimenyerezo bakavuga ko uretse ko bataba bize uwo mwanya bari muri iyo myimenyerezo niyo batashe bidakunda ko biga kuko baba baruhishijwe n'iyo myimenyerezo bahabwa n'imbonera kure n'abarekwa baremeza ko abayobozi babo babatwara ku ngufu muri ivyo bikorwa abanse kubijamwo ngo hakogwa ihamagagwa abasivyo bakamanikwa ku ntonde buke bagakugwa manota bakanabatera ubwoba ko batazomenya mu ishure abo barekwa bemeza ko bakoreshwa ibikorwa bibarengeye nari cyategekwa kugenda abana bo kuva mu mashuri shingiro n'inyuma yayo baba bavyeyi baba bana basaba ko iyo myimenyerezo yohagarikwa nari cyabari kubanigana no gutegura kazoza k'abana babo tubamenyeshe ko bimaze gushika abana batwagwa muri iyo minsi mikuru bakazimira abandi bagataha ababyeyi bahebuye uruganda rwa radio inzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka urongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Makamba kugira gire ico avuze kuri ivyo byagirizwa umugambwe
Olivia Gakima arakenuye muri politike intwaro ya demokrasi ngo yarigeze gushinga imizi mu Burundi zivyibutswa na Frederico Bamvuga inyumvira barongoye urunani sefora arusha yibutsa ko ingendo ya demokrasi yakuweho no gufata ubutegetsi ku nguvu ariko ko mu nyuma yahavuye igaruka imbere yo gusubizwa inyuma n'igandagurwa rya Melchior Ndadaye kurikira Frederico Bamvuga inyumvira arongoye sefora arusha habivuze inyuma yaho haheze imyaka 31 Burundi bwinjiye mu ntwaro ya demokrasi
twikukiye hisunzwe imigambwe myinshi kuko hariho imigambwe yavutse ico gihe mu myaka ya 59 na 60 gushikaho turonka imigambwe shika 24 hanyuma iyo migambwe yaragiye higanwa kuko imyaka yagenda itaha hageze bagatora bashingamateka mu bashingamateka hakavamwo umushikiranganji wa mbere abavuye mu mugambwe wa watsinze amatora ibyo yari ingendo ya demokrasi kandi ibyo byarabaye gushika mu mwaka w'1966 aho ku itariki 28 z'ukwezi kwa Munyonyo haba intwaro y'umusumagirano ni ukuvuga kudeta igizwe na Michel Micombero kuva icyo gihe gushika 93 izo ntwaro zazo kugushikaho zacitse nk'itegeko mbere bivanaho nuko abatoneshwa n'izo ntwaro babona kumenga ni ikintu cyiza cyane ntibigeze babona ingaruka mbi yazo abandi nabo ngira ngo batigera bamenya nuko binabaye batigera batoneshwa n'izo ntwaro babona ko ari akaga niho rero uyu president Adaye yabwira abo bari kumwe mu Rwanda ati ikibazo cy'u Burundi si ikibazo cy'amoko nk'uko abantu benshi bagerageza kubyumvisha isi n'amakungu ati ikibazo dufite mu Burundi ni ikibazo kijanye na demokrasi kuko hari havuye intwaro y'inkoho nawe yari yasubiriye intwaro ya demokarasi iyo ya demokarasi nayo yarasubiriye intwaro icyami yari ishimikiye kuvukana imbuto ronda da yaje hari aho bitanezereje kuko bavuga bati bibitwara imwe zari byiza abandi bati bitubwiyemo n'ibyo byiza rero nako byandurutse rero ibiza biramuhungabanya byatuma bamwica abicwa n'abarya bari ku butegetsi yari yaje gusubirira biciye mu matora no kuvuga demokarasi ntibayumva neza babona ko ari ikintu kije kwakura amata mu kanwa rero bituma iyo demokarasi itumvikana neza mu gihugu cy'u Burundi
ariko rero nabo biroko abarundi wagati maka demokarasi barakagumanye ikiriko kirayica n'ubutegetsi bw'ubu nabwo nyene ikiburanga ari ngimba naho byitirirwa ko nabwo buhari biciye mu matora Frederico bamubwiye inyumvira asaba ko amatora yimirije utunganywa neza dusubire tumwumvirize
amaraso yandadaye haraho kibaza bati yapfuye hose habe namba kuko uyu munsi hari mwabashikiye kwa pakiriya gihe bakabona ibyashitse bavuga bati byukuri abafashe iyo ngendo abadukwegiye muri iyo nzira barakononeye icya kabiri cyo kumva no kugiye mu banyagihugu kubera ko uyu munsi kandi ku bishana na gatatu uretse kijya kiringo c'intambara n'ibiganiro n'indahita afata kibanza haragarutse amatora abanyagihugu barazi ko batora mugabe ikibazo batora batwagwa nabo bitoreye batora batwagwa n'imigambi bitoreye canke baheruka batora hakaba ikindi iyo niyo novuga ndi niyo ngorane ya mbere niyo nzira ya demokarasi twari twaciyemwo kubera ko hari abantu cane cane aba bari ku butegetsi baje bavuga demokarasi ariko mu mitima yabo ayo gukoresha nabo nyene ingoho ingufu kugira rero ni intwaro y'ingufu y'inkoho yagarutse mu bundi buryo mugabo biri muri demokarasi rero dusa n'abagize intambwe zibiri imbere tugira iyindi ntambwe inyuma uyu munsi twarimo turongera tukogira iyindi ntambwe maze umuntu akajana intwaro ya demokarasi koko nyayo ishingiye ku migambwe myinshi kuko uyu munsi nta migambwe myinshi hari iriho ku izina ariko ko irangura ibikorwa byiza kubirangura siko bimeze kuko ari umugambo uri ku butegetsi by'ukuri ari uri ku kurubuga ari ubugira byose uwishimikije za nguvu no kuvuga inkoho niyo yasubiriye byose niri kwirasubira demokarasi mugabo demokarasi mu mitima y'abantu iriyo demokarasi no mu mitima y'abatwara kuvuga ko iriyo bayikoresha igice kugira ngo bitwe ko baje gutwara badaciye mu nguvu naho batwaza inguvu bitwe ko baciye mu matora ubwo n'icyo bagisigaye niko bari gutunganya neza amatora maze abanyagihugu bagacungera amajwi yabo bakayahorurira aho nyene agatangarizwa aho nyene hanyuma bakamenyesha uwo murwi ubijejwe bawuha ibyavuye mu matora atari buza guharu kuko ntibashobora guharura ibyo batabonye
inzamba
amakuru twateguye tubanarize mu gisata cy'ubutunzi ishyirahamwe ryishinzwe kurwanya ibiturire n'isesengura ry'amatungo ya leta orukomo risaba leta gusubiramo ibijyanye n'ubushobozi bw'amakori buhabwa abategetsi n'abazana imitahe kuko bisubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu ku bwa Gabriel Rufyiri arongoye orukomo aranegura ingene nk'abashinga amateka ataco bigira bivuga ko kandi aribo bajejwe gukurikirana ibikorwa bya leta wayo mafaranga aja mu mifuko y'abantu bamwe bamwe yategezwa gusahiriza mu inagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu no kugarukira amashyirahamwe ya leta ageze aho umwansi ashaka kurikira Gabriel Rufyiri akaba yivugiye mu kiganiro n'abamenyeshamakuru co kuri uyu wa mbere uheze
ibintu bijyanye n'amaexoneration ni ukuvuga burya burusho buhabwa abantu zo bazanye imitahe bajya abantu n'abasuma tukaba turimo turabivuga yuko mwa kino gihugu abasuma abantu biba leta aribo bashyirwa imbere iminsi yose enda bereke murava mu itegeko ryabaho kera leta yashyiramwo amafaranga angana mu miliyoni 18 mugabo ubu bashyizemo miliyaridi 80 ariko aho bariko bavuga ngo ntibazosubira kuduza kurenga ariko nagenda babwire ko ubu uya bagejeje ku ma miliyaridi arenga 200 na 20 nane mamu zewe nubisho mokati choku ugea kuraba abu wanuwaroma mafaraa ni babandi nyene na wanuwaroma masoko ya reka abaroma masoko ya reka ni babandi usanga ni babandi nyene ibyo bintu rero ni bintu by'ukuri bidashobora kwihanganirwa na gatoya abo bantu zogenda babe uzosanga bagendera mu modoka y'imiliyoni amajana ane atanu mene byo bitize muri angaho muragenda mu babazi kandi nubona ko turi mu bukene bw'igito muzosanga izo modoka zamaze kirimatije iminsi yose ni bintu by'ukuri bitangaje burya iyo igihugu kidashizeho uburyo butuma abantu bose bashobora kubaho nababwiye icyo bita pacte international relatif au droit socio-économique et culturel iryo tegeko rishyira imbere yuko umunyagihugu wese agomba kubahirizwa mu bintu bine ni ukuvuga iki ategerezwa kuronka aharyama ni ukuvuga droit au logement ategerezwa kuronka icyo afungura droit à l'alimentation ategerezwa kwivuza bitagoranye droit à la santé ategerezwa kuronka agahuzu kamishe yambara none mu by'ukuri mubona ibi bintu ndiko ndavuga ariko biri mu gihugu cyacu ninde abihagarariye ibi bintu ni leta n'abashinga amateka twatowe none mu by'ukuri ibi bintu tuzobibona mu itegeko ndazi ko ibi iyo ariko turabivuga abantu bajya mu matwi cyane cyane abantu biraba mugabo nta kundi kuko bavuga ngo ubugomba ukize uwiwe asimba urugo twisaba yuko rero ho caba anodit yerekana yuko mu magazine by'ukuri yabaye
iburage gitoro yahungabanya ukubaho kw'abantu mu ntara ya Ruyigi imanza z'imiryango bahora bamara zaba izibiri Bujumbura cyangwa mu ntara zo hagati mu gihugu ntizikiba kubera kubura amamodokari kuko ayo nayo aba yabuze igitoro hamwe n'uko itike yo kwiyunguruza yadugijwe biteye ubwoba basaba ababijejwe gutora inyishu y'ikena y'igitoro kugira ngo igihugu gisubizwe iteka abanyagihugu nabo bakoroherwa reka inkuru tuyibaze Edi Claude Nininahazwe
abanyagihugu bavuga ko ibura ry'igitoro ryahinduye imibereho yabo kuko imanza zo mu miryango zitacitabwa nk'uko byahora muri izo bavuga nk'iz'ubugeni izo ku maziko n'izo guca ku mazi imiduga yunguruza abantu nikiboneka eka ngo nitike yo kwiyunguruza yaraduze bakavuga ko atamikoro bafise umviriza umwe muri abo banyagihugu
tega rero icyo gitoro cyatumenda kuko ntabaza tubona zijya tuzikora deplace mba isaye izinge cyane tukabona ku maribaga z'abantu byacu bitabye imana tukabona zijya kubashigura riteka baruwa wapfiriye Bujumbura ntarongera umanuka aruwa wapfiriye ruguru ntajya ruduga
basaba abajejwe gutorera inyishu ikibazo c'ibura ry'igitoro ku neza y'igihugu n'abakibamwo
turasabye dukuri turasabye leta kuko ibitago rihoji cyaheze nigerageze ishike icyo yiyemeje yiyemeje kugira ngo noneho twebwe tworohere abanyagihugu n'ukuri bakiyagahinda kidufeshe twavuga
mumenya ko umwaka wose uheze hibonekeza ibura ry'igitoro mu Burundi ariko leta yoyo ikaba idasiba kuvuga ko kigiye gukemuka ariko amaso agahera mu nzira
Edi Claude Nazwe arakenuye imbere gusozera no makuru dukurikire akamo gategwa n'umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme bahamira amahoro n'umutekano mu Burundi
Yemwe mwabo kwa Karabye muraduha
Karibu karibu majana
Karabye amakuru y'iminsi nyishiga mugenzi
na marame
Karabye amakuru y'abana bahani wacu basigaye baca amashuri bakaja gupaga Tanzania warayamenye
Emwe ndayabariwe
none ga mugenzi usigaye ubahe kwandira hisha havuye babiri kwa gakwavu umwe no ngaho kumubanyi wawe Rusiano havu wundi abo nibonzi nukuri batahereye muri ico gihugu
Emwe dadam None abo bana bajanwa ababyeyi babo babizi
harabagenda ababyeyi babo batabizi n'abandi usanga ari ababyeyi batanga uruhusha ngo abana babo bajanwe kucudufaranga ikibabaje gusumba nuko hari n'abatware babimenya bakirabira hirya
uko niko bimeze abo babyeyi babo gito cyo kimwe n'abatware abakingira ikibaba dukwiye kubashengeza kuko nabo bataniye nabo babatwara bose baba barenze ku mategeko akingira abantu
ego cyane iyo nama yawe niyo
injira mugenzi wa namaki
nyakubaho abana bo ku mutumba wacu wa Rugazi baheze batamashuri bajanwa n'abantu tutaramenya mu gihe guca Tanzania
igiteye impungenge nyakubaho musantere harabavyeyo bigira mu ruhara abandi bakinumira nkuko womenga nta cabaye cyo kimwe n'abatware babegereye
nuko biri murakoze murabashinga nta abandi bo barabese abajeje intoro tugiye kwihurira ariko kugira tumenye ukuri kose ejo ho bukera nzotuma ki inama y'abajejwe intwaro bose kuva mu gacimbi gushika kuri zone umwe wese avuga uko iwe bimeze dutegerezwa gutuza ako karanda kadutse mu rwaruka ubwo n'urudandazwa rw'abana icyaha kitababariko ikibanza cy'abana ni ku ishuri ababyeyi babimenye nawe ukoresha umwana nk'umucangiro mu bikorwa ibyo aribyo byose abaciye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu akingira agateka k'abana Uburundi bwateye igikumu mu mwaka wa 1990 dutegerezwa kuyubahiriza ubirenze ko nawe uwari we wese agahanwa yisunga amategeko
kano gakino mwagateguriwe n'umuhari w'abakenyezi n'amahoro mugashikirizwa na radio Inzamba agateka kawe
nikuraho kamo kumuhari inamahoro duciye dusozera ko amakuru twariko turabashikiza kuri no wa kabiri reka shimire mwewe mwese mwari muzeze yo mishimire nabagenzi banje bafashije umwe wese kuco yakoze kugira ngo aya makuru aboneke nkuko mwumvise bovisi niyongere nako ndabashikiza ndabifurize kuranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana